radio et jouer d'América. Kujya muri kambi kwashikiriza ibiganiro bya radio mu kirundi mu Rwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 104.3 mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi 3 akaburungu radio yacu bewa akaburungu com bibeneza shuti mwese namwe bakunzi bi radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Unikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga cyo munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko kija kwibanda ku rupfu rw'incamugongo ku Barundi rwanya kwigendera Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza rwaje incaduka ku izina ryanje hamwe ni ryabagenzanje turahojeje umuryango wiwe inshuti hamwe n'abarundi bose muri kiganiro rero twatumiye abashinjantahe batatu babiri muri bo bigeze kurongora u Burundi hamwe n'umuhinga yanonosoye ibibazo bijanye na politiki kugira ngo turabire hamwe ukuntu ubutegetsi bugiye kubisikanya mu iki gihe byabitekanijwe ku icyo gikorwa cyorangowe na nyakwigendera ashikiriza ubutegetsi umunyapolitiki yatowe n'abanyagihugu Evariste Ndayishimiye ku itariki ya 20 y'ukwezi k'umunani turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya miriwe neza Ntibantunganya
miriwe neza ndaramubije kandi nawe turi kumwe mu kiganiro hamwe n'abarundi bari kwatwumviriza
turi kumwe kandi na Perezida Domitien Ndayizeye miriwe neza Perezida Ndayizeye
miriwe cyane naje nuko ndaramukije abatwumviriza bose
turi kumwe kandi na Innocent Banu afise ubuhinga yanono soye mu vyereke politike miriwe neza Innocent Banu
ahoro baramukije mwese
koze bashinga ntaye mwese kuba mwitavye ikiganiro reka rero dutangure kuri mwebwe Ntibantunganya ubwa mbere na mbere mwakiye gute inkuru ko Perezida Pierre Nkurunziza yaryamiye ukuboko kw'abagabo
urumva inkuru nk'iyo ngo tuzwe mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda ni inkuru y'incamugongo uriya igihugu kubura uwitwara kujya ko mu muryango iyo serugo aryamiye ukuboko kw'abagabo ariko rero imbere yo kubanza gutanga ibyumviro byanje nagira nifatanye n'abandi bose ubwa mbere mu guhoza umuryango w'icyubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza umuryango wagutse umugabo mu rugo ngiye kandi nkongera ngahoza n'abarundi bose bavuze kitigenza wabo ngahoza rero n'abandi bose inshuti n'abakigenzi kuko ni igihe kitoroshe mu buzima bw'igihugu keneye yuko abantu bose bagenda bari hamwe kuko rero nkuko wabimbajije jewe iyo nkuru y'incamugongo nayakiranye umubabo mwinshi mugabo kandi nkagira ndi u Burundi burafise aho bugeze mu gihe cya none kugenda kubaka demokarasi nkagira ndi ibi byose tuzobonye ingufu turafise ingufu kugira tugende tubirengera twitorere inyishu yubaha ikubahiriza umurundi wese
namwe Perezida Domitien Ndayizeye abarundi benshi ika iyo nkuru yaje nk'icaduka ku bwanyu aho muyumviye mwayifashe gute
bwa mbere hoho naje naguma nifatanye n'umuryango wabuze nifatanye na leta y'u Burundi nifatanye n'abarundi bose muri iki gihe Burundi bubuze umukuru w'igihugu ucago kandi akaba ari n'umuvandimwe w'umurundi iyi nkuru twaye bwa mbere na mbere hoho byabaye inkuru nyene y'incamugongo nk'uko Ntibantunganya bivuze iranadutangaza kuko umukuru w'igihugu cacu turuzi ko ari umukuru w'igihugu wacu akomeye kiri muto kora siporo kuburyo mu Barundi twese muri rusange tumuzi ko ari umuntu atarafite kibazo na kimwe cyerekeye amagara yiwe ari nacyo gisigura ko twese twatangaye mbere na mbere amatura babara twatangaye kuko byaranatugoye kubyumva kuko byatabaye nk'ibimenyekana ku murango ariko biza kushyikirizwa na leta ku mugoroba ari naho twaciye tuvuga cya bintu nibyo koko biraterera gahinda ubu igisigaye n'iki nuko twese turaba igihugu cacu karaba inzego z'igihugu cacu karaba ingene ibikorwa twari turimwo byobandanya muraze ko twari tuvuye mu gihe c'amatora turabe kugene ibyo bikorwa cobandanya no kugene twobandanya ibigigwa yuko ushobora gufuba umukuru w'igihugu cacu mu cubahiro ciwe no mu rwego abarundi twamukunda
igikorwa eka ibintu byakurikirana ibibazo duhava tuyaga mu kanya ariko imbere yaho reka mushanaye inosambano atubwire nawe nyene aho ari iburusere mu Bubiligi ukuntu yakiriye urupfu rwa nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza.
Nyene natakiriye ba mbere ho giti cyanje umurundi inkuru y'inca mugongo y'inca mutima bwanje nta majambo afise no bivugamo byarandengeye no biracandengera no kwitahura mugabo yabifata uko kuko n'imana yari yamuhaye ubuzima ngiye kubisubiza mugabo icya mbere nk'uko abandi babivuze ni ukubanza kuhoza umuryango wiwe kuhoza abarundi bose eka n'uburundi kuko turabuze tuzi umurundi gusa ahubwo turabuze intwari intwari nk'uko mubizi yitanze ikatwitangira twe tukiri bato intwari muvuga nti urabona kuko wari musanzwe muzi ko yari n'impfuvyi yabaye impfuvyi kubera ibihe bibi mugabo yicemera kuba intwari kugira ashikane abarundi ku bihe byiza jewe rero nkaba namwiyumvamo nk'umubyeyi ari naco gituma mbaye impfuvyi cyane cyane mu iragi ansigiye cyo kwama maranira agateka ku murundi kuko nibyo yatwigishije simbaye impfuvyi kubera ibibazo byari bihari mbaye impfuvyi kubera ivyiza yari yaduhaye ari n'ibyo vyiza bitumye numva ko ndobandanya ndabishyira imbere ni naco gituma irimo umubabaro mugabo hakabamo n'umunezero kuko agiye nk'umugabo ari wo munezero mfise ko asize aduhaye n'iragi bitomoye kandi byiza
egome reka tuvugake kuri mwebwe perezida Ntibantunganya muri mu Burundi umutekano wifashe gute muri iki gihe
urumva kugira mu ishure ikibazo cawe nshobora gufatira inyishu bwa mbere ifatira ku bondi hanyuma mfatire ku bigera bimenyeshwa na mwebwe nyene abamenyesha makuru aho ndi jewe mbona abarundi batekanye ntagwa mu ruhari mu cubahiro barafitiye umukuru w'igihugu batekanye ndaraba n'imbere yanje isagara bumviriza n'amatwi yanje ngomba yuko koko ari uko nyine abantu batekanye aba nakubwiye ibindi umuntu abashatira kubamenye kwimwebwe bamenyesha makuru kenshi amaso yanyu ashika kure hanyuma amaboko yanyu nayo nyine agatuma yuko inkuru mwanditse canke inkuru muvuze ishika kure ushika ubu nawe ndumva avuga yuko hari aho hari ingorane na ntonyi ngaha mu gihugu inyuma y'urupfu rw'umukuru w'igihugu
namwe perezida Ndayizeye umutekano wifashe gute ejo hari amakuru yatangajwe ko inyuma yaho iyo nkuru itangarijwe eka mu gisagara ka Gacerere ubyifashe gute
ego jewe mba ngaha muri meri ya Bujumbura muri Rohero uno munsi nashoboye gusohoka ndatembera ngaha mu gisagara ca Bujumbura nukuri abantu bararangura imirimo yabo kuri kwamye amadarapo adugije kugera hagati nk'uko leta yabisabye ngarutse ku munsi w'ejo nk'uko nabibabwiye iyo nkuru yaravutswe hirya no hino ariko mu Barundi twese ntawabyemera ku buryo bimaze kwemezwa na leta urumva Abarundi muri rusange nabo nyene baratangaye burya iyo nk'ibyo bintu nk'ibyo bishitse ingendo ya mbere Abarundi basanzwe bafite no kubanza kwiyegeranya mu muryango kugira ngo babanze baganire mu muryango kandi ndibaza yuko abarundi benshi ariko babigenzeje benshi bagiye bataha muhira ari nacyo gituma uri kuratembera ngaha mu gisagara warabona yuko abantu bafise umurava wo gutaha amabisa ruzura n'ikindi niyo intango ariko nta bantu wovuga ngo barahutejwe baragira ingorane hirya no hino jewe ntabyo numvise hariho urukurukuru rwaciye hirya no hino bavuga ngo hariho abantu bariko barasohora kabare hirya no hino twamye dusaba abarundi bose nuko twese twumviriza leta ingingo ifata n'intumbero iha abanyagihugu mu byerekeye ubuzocunganya icyo kibazo kijyanye no gushyiraho inzego uvuye mu matora no kugenera leta itunganya kuzoshingura uwo muvandimwe yahora yoboye igihugu cacu mu cubahiro ciwe nkuko nahirije kubivuga musanya
Mwushena inosan bano abarundi benshi bavuga ko inzego z'umutekano muri iki gihe zateye imbere ku buryo zerekanye mu bihe bigoye cyane rwose ko zakoze igikorwa gihambaye cyane rwose cyo kubungabunga umutekano uko namwe niko mubibona
nibaza ko igikorwa cyabajeje umutekano gusa igikorwa cy'abarundi bose bamaze gutahura ko inzira nziza yo gutorera inyishu y'ibibazo atari rusasu cyangwa atari ibindi bintu abajeje umutekano rero n'abarundi igihe abarundi rero bose batahuye nibaza ko n'abajeje umutekano n'abanyene bateza gufata iyo nzira hanyuma mugabo umuntu akabashimira nyifata nziza kuko si hose byamayemeze uko hari abandi babafise ibindi baba bashaka gushika ko ariko nibaza yuko uba barundi muri rusange batahura yuko inzira yonyine ishobora gutuma ibashikana ku iterambere ubutungane n'ibindi byose ari amahoro ninacyo bituma n'ubu nibaza ko abarundi nk'uko abanye n'ishobora baje kubivuga batahuye yuko ari ugufatana mu nda mu gihe igihugu kiba kiri mu bibazo n'ubu rero mbanye kubashimira kandi ndabasaba ko babandanya gutyo reka n'abajeje umutekano babyifatemo ubugabo bakurikije impanuro n'icyubahiro nyakwigendera umukuru w'igihugu cyacu yamayatanze igihe cyose nibaza ko ari impanuro izo mpanuro yadutekereye gushyira ku isaha twazigendera ko tukamatuka tukabungabunga umutekano kuko niyo isoko iterambere nibyo dushobora gushyira ku byose bya demokarasi ibisigaye icyo byikora iyo hari amahoro n'umutekano
kivuga ko mu kibazo cy'umutekano perezida ntibantunganya hari amakenga mwamufise ko inzego z'umutekano zidashobora kuguma zibungabunze umutekano
iyo ni ukuri nk'amakenga nugira ko ugiye kuyiraba ni inzego urazi ibihe bikomeye ngibi twagiye ducamwo nka jewe mbaye nka wa wundi ati inda uyibaza wayirayeko nka jewe ndazi ingene zari bimeze mu gihe mwaka w'icyenda na mirongo icyenda na gatatu yemeye ko ndataye yitaba imana cyane mirongo icyenda na kane igihe perezida ndaryamira nawe yitaba imana kuko inzego z'umutekano zari zimeze zari inzego abantu batari bizi kubera ko zabitunganijwe mu biraba amoko atigise ariko uyu munsi byarahindutse turi kubona perezida yizeye muri kino kiganiro arabizi aho zatanguriye gushyika uyu munsi isura yarahindutse ica kabiri ndibaza yuko n'izo nzego nyine ubu icyo zijejwe ku gihugu guhagararira umutekano abantu kandi cya nyuma ndibaza yuko kandi ati abanyapolitike uno munsi bogira bati reka tujye mu matwi tuze kuhakoresha ibitagirwa nicyo gituma jyo nakubwiye ndi kubwanje ndizeye kandi izo nzego bamwe usanga hari abo turi kumwe twebwe turabikeye abaducungera ndabona yuko aho bari batekanye perezida yizi yakubiye mu kanya ko yagize yatembereye mu gisagara kandi ndazi ko yatembereye tuza kuyatemberanye n'abasirikare ducungera iyo rero ngaha nubwira abarundi ni ukuri ngaha no kwizera nta kibazo mu gitabo nyine gishobora kuhava
reka namwe perezida ndayizeye mubwire icyo muvuze kuri icyo kibazo nyine cy'umutekano inzego z'umutekano mu Burundi zizigiwe cyane rwose zarerekanye mu myaka iheze mu bihe bitandukanye ko zishize hamwe eka zigize umugabo umwe kandi zakoze ibikorwa by'igitangaro mwebwe muri iki gihe hari amakenga mubamufite umutekano
yewe ni ukuri ntampunge ngebise nantoyi nagatoyi ko ibihe bigoye binini barabirenze jewe ndibaza ko igihe twari mwiyamamazwa mu matora ndibaza yuko cyari igihe gikomeye kuruta ubu. Iyo ni icya mbere. Icya kabiri kubona umukuru w'igihugu yatabarutse ego byaradutangaje kandi byaratubabaje, ariko igikuru ni ukumenya imvo niyo ishobora gutuma hashobora kuba imvururu cyangwa induru igihe umukuru w'igihugu yaba yatabarutse kubera kwicwa cyangwa ibintu nk'ibyo. Ibyo ni byo bishobora kuzana ingorane. Nayo ubundi muri leta murabyo ko badushikirije ukugene byagenze n'ukugene yageze igihe yitaba umuremyi, nta muntu n'umwe ngaha mu Burundi ashobora kuvuga ngo ni we yabikoze ku buryo bumukurikirana ngo bavuge ngo ni wewe nyirabayazana ku buryo byashobora gutera imvururu n'induru mu gihugu hamwe abaserikare bategerezwa kubyinjira. Nayo igerekeye ukwita umuremyi nk'uko mubizi igirirwa shingiro irabitegekanya yuko ari ibintu bishobora gushika. Icyo rero kubona abatwara bishyize mu ibwirizwa shingiro ni ukuvuga yuko mu mitima y'abarundi tuzi yuko bishobora gushika. Byashitse rero byashitse hariho amabwirizwa amategeko agomba gukurikizwa kugira ngo ibikorwa by'igihugu bishobore kubandanya kandi n'uwo vandimwe tumushingurana iteka nk'uko nabivuze. Inzego rero zijejwe kubungabunga amahoro n'umutekano jewe uko ndabibona zibandanije kurangura igikorwa cazo ukuri kwamye, nta nubwo ushobora kuvuga ngo hariho inteko zahagurukijwe kugira ngo zigende gucungera cyangwa hariya kubera iyo mvo. Oya, ntabyo ntibyari bisanzwe. Ku buryo rero jewe nibaza ko twari dukwiye ahubwo gukengurukira no gushimira abarundi muri rusange kugene babyifashemwo bagumajiwe umutima mu nda bakakira inkuru mbi abayobozi b'igihugu badushikirije, tukanashimira abajejwe kubungabunga amahoro n'umutekano kugene babikurikiranye ku buryo nabo nyene bamaze kubona yuko abarundi babyifashemwo neza. Jewe rero ndatekanye kuri ico kibazo nta mpungenge ndetse na ntoya, kandi ndibaza yuko n'abarundi bose aho boba bari botekana ku byerekeye ibyo byadushikiye, ahubwo ko dukwiye kwifatanya n'umuryango w'umukuru w'igihugu wiwe tukifatanya na leta tugafatana mu nda twebwe abarundi bose dufatiye ko yari umukuru w'igihugu yaduserukira hose kugira ngo tumuherekeze n'iteka sanzwe riranga abarundi n'imigenzo yacu muri iki gihugu.
Tumukiga kuri icyo kibazo cy'urupfu nyine hariho umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika John Ndayizeye yanditse afite ikibazo, ariko imbere y'ikibazo reka ndabasomere ubutumwa yaturungikiye. Avuga ati ku izina ry'umuryango wa Jean Ndayizeye turafise umubabaro w'urupfu rwa Papa Burundi. Umuryango usigaye wihangane, twakoranye byinshi mu bikorwa rusange mu ntara Gitega, nta mu perezida n'umwe yunganya ibyiza mu Burundi nk'ivyo. Nyakwigendera yashitse ko niwe yiwahuka kwifatanya n'abakene mu kurima no kwama hasi. Imana imwakire mu bwami bwayo. Ati ndafite ikibazo, ikibazo mfise n'uko dufise amakenga kuri urwo rupfu kuko amakuru avuga ko yarakomeye umunsi wa gatandatu n'igice cy'umunsi wa Mungu, bivuga ko yahitanywe n'umutima. None kumenga umutima dutanga umwanya wo kuja kwa muganga, hanyuma dokiteri wiwe yamukurikirana natange umuco w'ingene yafashwe n'ingene yasinzikaye. Ivyo nivyo bibazo. Murakoze. Ikibazo abaje ni ikibazo kigoye kumenya atari muganga. Hari amakuru yo bamaze gutangazwa n'umuganga wiwe kugira ngo president ntibantunganye.
Oya, urazi ibibazo ngibyo nibazo bitoroshe kwishyura kuko jana n'ingendo nyinshi. Ubwa mbere ho hari ibyo kubahiriza agati ka muntu, kenshi ibintu yaba amagara y'umuntu genda ubivuga hose ubwabo biraba umukuru w'igihugu urumva hari aho bikenerwa, ariko jewe icyo nohanura abantu nuko bogenda bumviriza ibyashikirijwe na leta, kandi ubyumvirije yabishikirije ishingiye kuri ubu kuri raporo bahawe nyene n'abaganga bamukurikira. Hanyuma ibindi n'ukuri ntagire abishyiramwo ibibazo byinshi, ubu n'ugusangira umubabaro n'umuryango wabuze, n'ugusangira umubabaro na twebwe Abarundi, hanyuma ahubwo tugafatana mu nda turondera kubandanya urugendo hari turimwo n'umukuru w'igihugu kuva mu 2005 gushika uyu munsi, tubamenye urugendo rwo kubaka igihugu cacu, igihugu umurundi wese yumva yuko koko arimwo akishira akizana.
Peza leze ikibazo cacu ni ikibazo kigoye cane rwose, hari inshumwa mu giseko cyane cy'ishingiro mutanga
rero ndibaza yuko ikibazo cewa ahubwo kitagoye kandi kuko burya ntitwigira abahinga twese, buri muntu n'akazi kiwe. Mu gihe abaganga bamukurikirana batanze raporo bakavuga ati byagenze nuko, jewe ndibaza bwa mbere na mbere yuko umukuru w'igihugu ntabwo afite umuganga umwe, ni benshi. Bwa kabiri abamukurikiranye aho yari arwariye, murumva yuko batubwiye yuko ntiyari umwe, bari benshi bagerageje. Ndibaza yuko niba tutari abaganga tukaba twari duhari bofatiraho. Jewe rero impungenge umuvandimwe afite ndazifata muri ya ngendo y'Abarundi muri rusange. Iyo umuntu yitabye umuremyi ntibemera yuko umuntu ashobora kwita umuremyi, bavuga ati hari ikintu cyavuye ko, kandi icyo kintu byavuye ko ntibavuga yuko ari umubiri watanze imihoho, bakunda kuvuga bati n'uwundi muntu yamwishe. Bamwe ariko barashaka ingorane ku wundi muntu, kandi atawuhari, ugasanga umuntu agiye gutangura kuza arata icyeyi ku wundi muntu atari ngombwa. Reka rero dukore nk'abantu bakurikira iby'ubuzima uko bimeze, kuko bene ibyo biracika yuko umuntu aba akomeye hanyuma akagira ingorane. Jewe ndamuha akarorero kugira ngo asubize umutima mu nda. Jewe byaranshikiye igihe bambika mu gitondo, nari umuntu w'umugabo agenda agatembera, numva ntameze neza ndagenda kwa muganga, baramfata ibipimo nshya ndarindira, ariko mu minota 30 narahindutse ndahinduka kugira ngo nshobore gukira n'abana bamperuye baca banjira mu modoka banjana kwa muganga. Iyo ntewa na gatoyi nari kwitaga umurazi, kandi nta muntu yari yangiriye nabi kuko nari nagumye muhira. Then ibyo rero tubirekera abaganga, nibo bashobora kubimenya nkuko Perezida Ntibantunga yabivuze, ufatire ku byo abaganga badushikirije. Twese ntibashobora kuduhenda hari umuntu cyangwa iyindi ngorane yagize barashobora kubishikiriza, ariko nibaza yuko twofatira ngaho, ibisigaye tubishyire ku muzirikanyi ubihe Imana. Nico cyonyine no shikiriza nayo ubundi ashobora kwishyira mu mutwe ibintu byinshi, ugasanga nawe nyine aragize stress nini, nawe nyine ishobora kumutera ingorane kubera gushaka ku nguvu gutora ubundi muntu iyo wayatumye ibyo bintu bicika. Kandi ndabitahura kubera urukundo umuntu aba afitiye ubundi, ukabona aragutorotse ubutatu garuka.
Ino samba no hari cyo mushikiriza ku cyumviro cya John Ndayizeye asa n'ufite amakenga ku byerekeye icyahitanye ubuzima kwanya kugendera Perezida Nkurunziza.
Je nibaza ko John makenga, umuntu wese aragira amakenga n'ibisanzwe n'ibintu bubasha ni droit ziwe, mugabo icyo nashaka kumubarira ni uko yotekana yohumura nk'uko abanyacyubahiro babivuze. Leta irahari kandi hariho inzego ziba zibishinzwe mu gihe umukuru w'igihugu abari mu bihe nk'icyo. Nibaza ko Leta idashobora kuyadushyita ngo itange itangazo nka ririya itabanje kubanza, nicyo gituma kubanza gutohora, nacyo gituma kubanza yize yarabivuze kare twese twabyumvise amasaha mugabo tuza kubimenya ku mugoroba. Nibaza ko babanje baganga gufata umwanya wo kwandika raporo, kandi ku bari benshi nibaza ko raporo bashikanye ariyo Leta yashikirije. Rero uwo munywanyi nibaza ko yo kwemera ivyo Leta yashikirije kuko niyo ibaserukira. Ntihagire ibindi bintu biyumva mu mitwe, kuko ndazi ko Abarundi mu Gifaransa bavuga barakunda rutransactionnelle kugira barabe ingene babikamisha. Ntihagire rero uza gukamisha urupfu rwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu yitabye Imana, ariko bidufasha ahubwo kuja hamwe hama tumusengere, ko nawe kujya ahora dusengera agasengera n'igihugu cacu, tumuherekeze mu bisabisho. Eka kandi natunye nawe turi dusenge dusengera n'Uburundi bwacu. Igisigaye nabyo ni ugusaba Abarundi ntibaje barafata ibintu bakwega ibintu bazana ibibazana bishaka gushanisha mu abantu, izo ntumbero bazirinde.
Egami urwo rupfu perezida ntibantunganya rwashitse hasigaye nk'amezi abiri arenga gatoyi kugira ngo nyakwigendera ashikirize ubutegetsi umunyapolitike yatowe n'abanyagihugu General Evariste Ndayishimiye ku bwanyu ibintu bigiye gukorwa muri iki gihe n'ibihe
buriya kuko twabivuze tubitangura ibintu byose ni ukubihabira inyishu na cyane cyane biraba politike cyangwa inzego z'igihugu kubihabira inyishu twisunze amabwirizwa n'amategeko atunganya ingene bigenda rero ingene umukuru w'igihugu arangira ikiringo cyiwe bisanzwe n'ibyiza shingiro ingene umukuru w'igihugu arangiza amabanga yiwe ko n'iby'urupfu birimo mu byo ategekanye nibyo rero byari dushyikiye twebwe abarundi muri kino gihe hanyuma rero hagategekanywa kandi n'ingene hatunganywa ingene asubirizwe iyo rero ari urupfu barategekanya yuko haheza hakagira ubufata ikibazo cy'umukuru w'igihugu mu gihe cy'agateganyo ingira ni ukwita interiva mu gifaransa kugira ngo atunganye amatora yo gutora umukuru w'igihugu mushasha kandi umengwa n'abanuruka neza ibyitwa shingiro bigategekanywa mu mezi atarenze atatu ariko rero no kunyagaha ko hari ikintu gishasha iriho muri kino gihugu cacu ko kuva ku igenekerezo rya 2020 haratowe inzego zishasha z'igihugu haratowe umukuru w'igihugu mushasha haratowe n'inamashingamateka nshasha kandi ivyavuye muri aya matora biramaze kwemezwa na sentare yubahiriza ikiriva shingiro tuvuga rero yuko mu gutunganya ingene bikurikira bizobandanye ari ugushiramwo ivyo bishasha kuko hari inzego zatowe hari urwego rw'umukuru w'igihugu nkaba nizeye rero nko nabivuze yuko hari inzego nyene bizaba ariko barabitunganya nyene bizogenda bakazobwira abarundi neza ingene vyatunganijwe umurongo ku wundi urumva rero ariko ivyo vyose ariko ntanapfutse gihambaye kandi tuza kugarukako tubuze umukuru w'igihugu ni ukuvuga yuko rero tegerezwa kumwunamira tegerezwa kumuherekeza neza n'iteka yari yahawe n'igihugu tegerezwa kumuherekeza neza ni ukukora yuko hari ibindi tuza gutegekanywa mbega kumushingura bizogenda gute ibitegeka bifugute aho kandi ngira ngo naho nyene turazi ko hariho inzego ziko zitegura zubishyikiriza ni hamwe twatanga twavuze tuti twizere tega amatwi dukurikire iyo abariko barakurikirana izo ariko barakora babibwira abarundi hanyuma abarundi nabo baje muri uwo murongo izo nzego ziba zategekanyije mugabo tukabigira twubashe kandi twubahiriza amabwirizwa gutangura kugirwa shingiro n'ayandi mabwirizwa igihugu kigenderako
Perezida Ndayizeye namwe murafise ubumenyi cyane cyane mu bya politiki mwarabaye umukuru w'igihugu ku bwanyu ibigiye gukurikira n'ibi
yego nk'uko perezida ntibantunganya bivuze burya gutwara no gutegekanya nicyo gituma mibwirizwa shingiro ategekanijwe igihe umukuru w'igihugu ashoboye kutaboneka bigenda gute iyo atabonetse umwanya muto asimburwa muri uwo mwanya n'icegera ciwe hari n'igihe barategekanya kandi igihe umukuru w'igihugu atabaru icyo gihe asimburwa mu mwanya perezida ntibantunganya yavuze n'umukuru w'inama nshingamateka ibyo birazwi biratunganijwe kandi ategerezwa guca ategura ayandi matora y'umukuru w'igihugu kugira ngo ashobore kumusimbura ubu rero nk'uko yabivuze umukuru w'igihugu yaramaze gutorwa n'amashingamateka yaratowe dukurikije ibihe bitegekanywa mu byerekeye amamanda ubu rero ndibaza yuko muri rusange hari hasigaye aya mezi abiri kugira ngo umukuru w'igihugu mushasha yimikwe nkaba nibaza rero yuko mu byerekeye ibikorwa bizobandanya leta igomba gutegekanya ukugene na ryari umukuru w'igihugu mushasha azimikwa dukurikije ibyadushikiye n'ukugene umukuru w'igihugu yatabarutse tuzomuherekeza nicyo gituma nongeye kuvuga nshimitse yuko ukwicara tukarindira icyo leta izodushikiriza kuko uretse umukuru w'igihugu yabuze izindi nzego zose zirahari kandi ukuntu zikora birategekanijwe mu ibwirizwa shingiro icyo gikorwa rero ntidushobora kukirangura umwe wese ahari ngo ndayizeye politiki president wa politiki kanaka politiki oya byose bitunganywa mu gisata kigejwe gutwara igihugu no kuvuga leta ihari abo rero nico gituma nsaba abarundi bose kubatega amatwi tubizigire kandi tutegere neza ibyo bazotubwira ibyo bazotubwira n'ibyo tuzokurikiza kandi njyewe nta mpungenge mfite na ntoya kubera iki kubera ko nkuko ndabibabwiye amatora aheruka yaramaze gushyiraho izo nzego ikibazo cyari gisigaye no gushyiraho isata cy'inama nkenguzamateka cyo kisata nacyo kirategekanijwe mu minsi iri imbere kuzotorwa kuko abahanuzi ba komine nibo bazobatoho abahanuzi ba komine nabo baramaze gushyirwa ku buryo nibaza yuko ibyo byose nta mwanya munini bigomba kuzodutera kandi nibaza yuko nta kajagari nta n'impungenge tugomba kugira ahubwo ubu igisigaye ni uko ritubwira mbega yabipanze gute kugira ngo twese tuzoce tujya inyuma yayo dukurikize ibyo izoba yafashe ingingo leta izoba yafashe mu byerekeye ibyo bikorwa bibiri
ni ndeko tibuye mu mato no guhereza uko wigihugu yasaba inosamba no mwana no se ibazo bijanye na politique nkuko ashinga babiri babivuze eka ibitekanijwe mu Burundi bisa ni bitoroshe kumenya ikizosha kiba kuko uko abivuga umukuru w'igihugu yatewe n'abanyagihugu azoshikira amabanga yiwe mu kwezi k'umunani amaze gutorwa ku bwanyu ibishobora gushika muri iminsi icuna mu gihe kirangiye ni nkibi
cyewe kubganje ubunyibaza ko igihe ari cyo kwanza kugandarira iyo minsi ndwi baduhaye n'icyubahiro mukuru w'igihugu hanyuma nk'uko abanyacyubahiro nabo bivuze nibaza ko hari inzego zikwiye zo gutunganya ibizokurikira kandi kubganje nibaza ko bafite amategeko atomoye kugira ibyo bintu bizogende neza rero muri iki gihe nibaza ko ari igihe no kwita cadeye
President ntibantunganya mu Burundi nkuko mubizi harabaye indyane zikomeye cyane rwose indyane zifatiye ku moko indyane zifatiye ku ntara eka murazi ko n'igihe nk'ubu byari bigiye kuba ubwa mbere abategetsi bahanye ubutegetsi mu nzira ya demokarasi bwari bubaye nk'ubwa mbere muribaza ko abarundi bamaze kubabanura n'inyifato indyane z'amoko ikintu cyokorwa kugira ngo indyane z'amoko zibe umuzira mu Burundi n'ikibihe ku bwanyu
muriya indyane z'amoko abarundi batanguye kubona neza ibyangiriza ikintu biganiro byagiye bigirwa inyuma y'igandagurwa rya perezida Nkio Ndadaye gushika mu mwaka w'2023 ibyo biganiro bikagenda byigisha abarundi yuko igihugu kitagendera ku ngimba ahubwo kigendera ku ijambo byaribonekeje ubu rero twarabonye yuko inyuma y'amasezerano y'Arusha ibi bintu by'amacakubiri y'amoko byagiye bigabanuka kandi byaragiye byongeza kandi no mu ngorane zindi zabonetse mu gihugu inyuma ko n'ukuri atana hamwe wogira ngo warashobora kugereranya izo ngorane n'izo twabonye mu myaka yahera haba inyuma yo kwikukira haba inyuma y'igandagurwa rya perezida Nkio Ndadaye aha turabibona mu nzego haba mu nzego za gisirikare haba mu nzego za leta urasanga hariyo abantu baturuka mu bwoko bwose igihambaye gusa kikaba ari uko bagenda basangira ijambo kugira ngo barongere inyishu ikibazo cyose kije kibonetse aha no kuri jewe ndakubwiye ko ndemye kandi ndaremejeje n'abarundi buriya ubwoko s'umutahe ntazugira ntazwihendako ubwoko s'umutahe n'ahandi ngira ngo ubukene bwongeye ubwoko bumwe bumengo ubukene buri mu bwoko yose kandi gihumye kumererwa neza byongeye mu bwoko bumwe mugabo urabona yuko abagira ngo babewe neza ashobora kuba ari mu bwoko bwose aha rero nagira n'ukuri ndemesha abarundi yuko jewe ntatinya na gatoni yuko hashobora kugira ibintu by'ubwoko bwaduka ubu n'ibintu uko imyaka igenda byica agaciro kandi urabona buriya imyaka 20 iheze tukuri muri ya biganiro ibi biganiro byo byadushikanye ku masezerano y'Arusha yari ibiganiro byakurikiye mu guheza intambara kandi nabyo ni kuri isonga amasezerano y'Arusha y'Arusha urabona ko byagiye bifasha kugira ngo dushike aho abarundi babone ukundi ibya politike nko kwama igihe cyose babigereka ku moko
namwe perezida Ndayizeye murazi ko mu Burundi hamye haduka ijyane z'amoko eka bwari bugiye kuba n'ubwa mbere abatetsi bahanahana ubutetsi biciye mu nzira ya demokrasi ikibazo cya moko coranzanwa n'imizi gute mu Burundi n'icaba kikihari
amoko mu Burundi mu mitwe y'abantu arahari kandi iyo umuntu mu mutwe wiwe yiyumva uko cyangwa kuriya ntushobora kubimukuramo bigakuramo mu bikorwa kandi nacyo gituma dufatiye kuri kahise ku Burundi twagiye mu biganiro yawe ushatse abiharira cyane ugeze igihe dufata intumbero y'uko ayo moko tuyemera ko ariho ariko tukayafatira intumbero y'uko dukora ibikorwa kugira ngo twiyumvanemo bwa mbere na mbere dushikire amahoro bwa kabiri dusubize hamwe kugira ngo ari umuntu ari umututsi ari umutwa ari umuganwa arinde bwa mbere na mbere yumve yuko ari umurundi ndabaza yuko iyo ntumbero twafashe ari nziza kandi ko kiringo cy'imfata kibanza twabayemwo twashoboye kubishyira mu ngiro ku buryo n'abana n'abagize bakireka twese tuje hamwe dusangire inzego zose haba mu gisirikare haba mu by'ubutware mu buryo bw'intwaro kandi ndibaza yuko ibyo byacu giriye akamaro ari nacyo gituma najyewe nemeza nk'uko perezida Ntibantunganya abivuze ko cyo kibazo cy'uko abantu biyumvamo yuko tutagomba kujana bamwe bitwa abahutu abandi bitwa abatutsi kigashobora kuba ikibazo nyamukuru kigomba gutuma abarundi tutandukana ibyo biriko biratumwanya kugira ngo mwarashoboye kubona no mu bihe biheze mu myaka iheze ko hari igihe icyo kibazo cy'amoko cyavuzwe cyane avugwa n'abahutu kikavugwa n'abatutsi bamwe n'abahutu bamwe kugira ngo bamwe bashobore kubikamisha ariko mwarabonye yuko bitashoboye kugira intambwe na ntoya ngaha muri iki gihugu cyacu ari nacyo gituma jyewe nemeza ko icyo kibazo kiriko kirata ikibanza kirata umwanya muri iki gihugu cyacu kandi ko abarundi bose bamaze kubona ko atawukamisha ubwoko bwiwe atawe kugaburira ahubwo yuko ibikorwa ari byo tugomba gushyira imbere ubu rero niwo mutima abarundi bagomba gutangura gukoreramwo ari nacyo gituma no mu biganiro byagiye biraba hirya no hino ari no mu migambi yagiye iratangwa hirya no hino ari uko bwa mbere na mbere tugomba kurwanya ubukene ngaha muri iki gihugu tugashyira hamwe tugasabikanya iby'igihugu dutanga ku buryo twese tumaze kujya ku kivi ariho dushobora kuzofasha igihugu cyacu gutera imbere mbese abarundi bose bakaronka koyo muri iki gihugu jyewe rero nta bwoba mfite na butoya ku byerekeye ingaruka nziza yerekeye intumbero twafashe iri mu ibwirizwa nshingiro ari nacyo gituma nk'uko perezida Ntibantunganya yabivuze na twese tubyemeza ikibazo cy'amoko ngaha ku mwanya ugenda ariko kigenda gica ikibanza ndemeza yuko mu myaka iri imbere nacyo nyine kizota ikibanza muri iki gihugu na zirya ngingo zose ziri mu ibwirizwa nshingiro zizogira igihe zikavanwaho
Abarundi nk'uko abashinzwe babiri babibuze baramaze gutera intambwe ikomeye cyane rwose cyane cyane mu kunga ubumwe mu gushyira ikibazo cy'amoko ku ruhande mu gihe hoba hakiri agasigarira k'indyane za politiki n'amoko ibyo bintu ku bwanyu byorangira gute
nibaza ko mu gihugu cyose kandi mu bihugu tubamo byo hanze amoko arahari mugabo rero ingena amoko abana ingena abantu batahura iby'ubwoko nije sanga rimwe na rimwe bitandukanye ibyo rero bivana nico nakwita mu gifaransa changement de mentalite guhindura ingendo mu gutahura ibyo byose kenshi na kenshi usanga amategeko ari abibafashamo iyo amategeko yubahiriza abantu bose bakumva ko bangana nacyo gituma rero mu Burundi cyagiye kibifasha ubwa mbere nuko abarundi bicaranye hamwe bakavuganisha ukuri bakicaramo bakavuga ko ibibazo bibatandukanya atari ibyo bibaza ahubwo ari abantu babashaka gukamisha ibyo bibazo by'ubwoko ibyo rero nabo banyacyubahiro bavuze hariho abanyepolitiki bamwe bajya bakamisha ibintu by'ubwoko mugabo amoko arahari kandi nta hari uwavuka bakamubatiza Ndagijimana ubundi bakamubatiza Yusef abo bose badusanga ari ibintu gusa bitandukanya abantu mugabo kubera ingene sosiyete yagiye ibaho ibyo rero twarabibayemo byarateye ingorane mugabo nibaza ko ubaho tugeze ingendo twagiye dufata zafashije cyane kugira ibyo byose turabigabanura ni nacyo gituma na sosiyete ari byo tuma abarundi kongera ibyibazo akabyikuramo kugira society yafashije kugira ibyibazo abarundi babibemo n'iyari na society zobafasha kugira ibyemo nacyo gituma jewe nta mpungenye afise ego nta mwonga burisa tudahitswe hari abantu bamwe bamwe babandanya bakamisha barabye aho umuntu abaherereye ugasanga bacabukamisha iby'ubwoko mugabo nibaza ko ubu atamahirwe bafite cyane kugira ibyo bashobore kubishyira mu ngiro kuko igihe abarundi bonyine biyemeje gufata intumbero nibaza ko atawundi muntu wo hanze ashobora kuza ngo abibafate cyane uwundi muntu baza ngo ariko arabakoresha nicyo gituma n'iryariragi n'icyubahiro umukuru w'igihugu yitabye Imana yasigaye yaduhaye kuko abarundi bashobora gushyira hamwe kandi arabitweretse haba mu bikorwa haba no mu nyigisho yagiye aratanga nacyo gituma n'ubuno basabye abarundi ko atawoza ejo cyangwa hirya y'ejo abagira iby'ubwoko ryakamyeshe rya politiki cyangwa kuguma bafashe mu nda ibyo badashobora kumvikana ko bakicara hamwe bakabiyaka
Perezida Ntibantunganya biramaze kwigaragaza ko ibihugu biteye imbere ari ibihugu cyane cyane birimo amahoro mu Burundi kuva bwikukiye twarabonye ko kuva Burundi bwikukiye hagiye haraba indyane eka ingwano eka abaperezida bagandagurwa ikintu cyo gukorwa kugira ngo abarundi bavanure n'iyo nyifate kuguma batera imbere gatoya bagasubira inyuma kandi ikintu kiringo hoko rw'iki abarundi bakwiye kumva iki kugira ngo igihugu kize cyafata ibya iterambere rirama eka iterambere nyakuri
erega nukuza turabwira turatwiza ukuri abantu erega n'ibihugu tuvuga yuko demokarasi imaze gushinga imizi ntugire ngo byabaye umunsi umwe amakazi y'umvira ngo bigaca yibuko aba namba byaraciye nazo nyine mu ngorane zikomeye cyane ugiye kuraba nk'igihugu cy'Ubufaransa ugiye kuraba ibyabaye kera mu myaka y'ibinyenjana bya 15, 16, 18, 19 ukaraba igihugu cya Amerika ibyabaye kuva mu 1970 hanyuma ugashika no muri ya ngwano yahuza abo hepfo n'abaruguru Rosside Noro hanyuma ukaraba n'ahandi usanga ibibazo byaragiye biba burya rero mu gihugu iyo umuntu ashaka gutera imbere ica mbere ni ukwemera guhangana n'ukuri uko kuri ahajya wizaza yuko mbere ngaha abarundi turiko turatera imbere kugira duhangane neza n'ukuri twabayemwo mu magorwa mu marushwa mu bwicanyi mu mahonyakoko yagiye aranga kino gihugu mu myaka imwe imwe abarundi akunda kubona ica kabiri no kugira rero indongozi hamwe n'amashyirahamwe hashaka kubya imigambwe bafise imbono ku gihugu imbono itagarukira ku minsi y'ubuzima bwabo ahubwo ari imbono ija kure yubaka Uburundi hamwe ushobora kugira uti jewe dafise umugambi reruka nuko umugambi ushobora kuzoshika n'imyaka 20, 30, 40, 50 wewe utakiriho mugari umugambi uri kurabandanya ku neza y'igihugu ejo bundi nanye ndaba muri televiziyo aba ariko barasigura ingene bashaka kuja ku kwimashi bakavuga yuko ari ibintu bizobishobora gushika mu myaka y'2025 ntangira nti none mu myaka y'2025 abo bantu bazaba bakiriho haba namba so bazoshikayo hazoshikayo abandi ubwo bazoshikayo ku izina ry'igihugu cya Amerika no ku iteka ry'igihugu cya Amerika ico rero n'ikintu ndi kuvuga kugira imbono kubona kure ubonera kure igihugu utabonera kure wewe ica nyuma ni kumenya yuko umuntu yamara umuntu ashobora kugira iyo mugora ashobora kugira n'amakosa rimwe rero muri demokarasi tuvuga tuti tuse turiga kuza turitahura kuza natwe turaza icyo navuga kwikebuka kwiraba mbega ibyo nemeye narabikoze ndiko ndabikora hanyuma abandi tukemera ko n'abandi baza bakavuga bati yarayikoze cyangwa ntiyabikoze hanyuma ukamenya yuko mu ntwari yariyo yose haba mu gihugu haba mashyirahamwe abamashyirahamwe arondera inyungu abamashyirahamwe arondera ibindi usanga buriya ganira bifise kuganira kuri mushaka gushikako bifise uraro ukomeye burya ikintu bita mu gifaransa ro dialogue ari mu ntwaro ari hehe usanga ari ikintu gikomeye cyane ibyo rero abarundi bagihugu bafite birenga ari noneho icyo ndiko ndabona ni uko ahubwo ibihugu bya Afurika twavuye mu bukoloni dushobora kuzotera intambwe ikomeye n'ingoga tsunda mbere ujya mu mvuduko waranze ibihugu bya Buraya n'ibihugu bya Amerika jewe ndabona yuko muri iki kinyenjana mu gice cya kabiri iki kinyenjana Afurika yacu izoyifite uruhare rukomeye cyane mu buzima bw'isi ndabibona ndabona yuko hoho mu kinyana zizokurikira afite izo bikomeye kuri ubu mbere irabwe isonerwe kujya igihugu cy'Ubushinwa kimeze kandi tuzi uko icyo gihugu cyafatwa mu myaka y'igihumbi kimwe na 1950.
Perezida Ndayizeye amahoro ni ikintu gihambaye cyane rwose. Amahoro aratuma abanyagihugu eka n'abategetsi bashobora kwitaho imigambi iterambere, ikintu cyo gukorwa kugira ngo abarundi bafate inzira y'iterambere nyakuri ni ikihe?
Biragoye muvandimwe kugira ngo umuntu atoye inyishu irama, kuko burya bituruka cyane cyane kuri jyewe ku mutima w'umuntu. Urabona ibihugu ukuntu byagiye birabaho, Burundi bukaba Burundi, Rwanda rukaba Rwanda, Tanzania ikaba Tanzania. Nuko ari abanyagihugu baba ngaho onya bagiye hamwe bakaharanira yuko ababa muri ako gace bitwa gutyo, bitwa Barundi, kandi bakaronka ubwenegihugu cy'u Burundi kandi bakemera gukorana gushyira hamwe kugira ngo bashobore kubungabunga igihugu cyabo cy'u Burundi. Nacyo gituma inzego zihari zigira igihe zigashinga inzego zishyigikira intwaro, nshaka kuvuga nk'igisirikare, igipolisi, ubutungane, bigomba guharanira ineza y'abanyagihugu baba muri icyo gisa kuri ubwo butaka. Aha rero nshaka kuvuga yuko kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere birakenewe yuko twese tugira umutima w'urukundo. Urukundo atari rwa rukundo rwa padiri rwo mu isenga rwo gukunda Imana, urukundo rwo gukunda igihugu cyawe. Wewe ukumva yuko uzomeregwa neza ari uko abo musangiye ubwo bwenegihugu nabo nyene bamerewe neza. Perezida Ntwanuwayo yavuze ati ahantu hari abantu haraburuntu urukundo, nibyo, ariko ubwo runturuntu rugomba gutorerwa kadre izo ngorane zigomba gutorerwa inyishu ka Burundi, ka Barundi. Ni nacyo gituma mvuga nti ingorane dukunda kugira ni ukwikunda cyane. Umuntu ugasanga hakwiyumvira igihugu akiyumvira we wenyine, kandi azi neza yuko adashobora kuzomeregwa neza bene wabo bamerewe nabi, kuko bizana ingaruka mbi. Rero biriko biraba muri Amerika, ibyo bibazo by'abirabure ni ibyo ni ibyo nuko abantu batabibona, abo bategetsi bamwe bamwe bituma igihugu gisubira inyuma. Injyane hagati y'Abarundi bituma igihugu gisubira inyuma, injyane z'amoko bituma igihugu gisubira inyuma, injyane ziturutse ku bukene bituma igihugu gisubira inyuma. Ariko twese tubwiye hamwe, ibyo byose tukabishyira hamwe tukaza turaba icyo twakora kugira ngo jyewe meregwe neza n'uwo ndamerewe neza. Kumenya kumeregwa neza mu bandi atari ukumenyera kumeregwa neza wewe wenyine, kuko icyo gihe ingaruka yabyo ku gihugu iba nto cyane. Aha rero ni ikintu nibaza yuko Abarundi tugomba gushyira mu mutima, tukakimenyera, tukakimenyereza mu bikorwa bya minsi yose, buri muntu mu gisata abari kwarakoramo, ari nabyo dusaba abayobozi b'igihugu cyacu yuko bagomba kutumenyereza no kumenyereza Abarundi kugira ngo ibe akaranga k'Abarundi n'ayandi makungu arabirako, kuko nta nkeka yuko dufite uwo mutima tukarangura ibikorwa byacu bya buri munsi muri uwo mutima, nta nkeka yuko n'ibindi bihugu tuzobyereka igihandure, kuko ingaruka yabyo nuko twese tuzokora dukora ku murongo umwe mu ntumbero imwe, ukazosanga turanyaruka mu iterambere kuruta ibindi bihugu kubera umurava tuzoba turiko turakorana, no kubera intumbero imwe tuzoba turiko turakoramo mu bisata byose, haba mu myuga, haba mu byerekeye ubutungane, haba mu byerekeye kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu, haba mu byerekeye ibikorwa by'iterambere mu mahinguriro n'ibindi. Jyewe nuko ndabibona.
Abarundi bakora iki, eka abanyapolitiki bakora iki kugira ngo Uburundi bufate inzira y'iterambere, iterambere rirama atari rya iterambere ryo mu myaka nka cumi ugaca busubira inyuma y'indi myaka nka cumi n'ibiri?
Icyo ni ikibazo kigoye, kuko uri umunyapolitike uraraba n'ibihe uburimo, ukaraba n'ibyo abenegihugu abo utwara baba bakeneye n'ibyo muri icyo gihe, kuko uko umuntu yatwara ahetse imyaka itanu cyangwa icumi cyangwa mirongo ibiri sigashobora gutwara no kubona azi ko ku muntu yatwara imyaka mirongo ibiri hariho abatari bafite ubuhinga bwa none nka za telefone mba zo interineti y'iki rero nkitwara rero ego yashobora kuba ufite imigambi mugabo kuraba n'icyo gihe ubushyitsemo ingene abantu ibyo baba bakeneye. donke ukadabuta politiki yawe kumabezwe ya bene gihugu aho bushitse mugo gikuru cyane umuntu abanza gushimikira ko nuko igihugu kiba gifise amategeko atomoye kuko igihugu tagifise amategeko n'ibyo umuntu akora biragora naho ubwo ngo uriko uragerageza kwiadapta kubyo ibihugezemo biragorana icyambere rero nuko igihugu kitagira amategeko atomoye ku barundi bose hanyuma imbere yuko igihugu kigira amategeko kandi ndasubiye inyuma nuko umurundi wese ateza kubanza kumva ko ari umurundi afite igihugu kandi icyo gihugu agifisemo tu akagiramo na devoir cyane cyane ishobo z'amadevoir nuko umurundi amenya ko ahamagariwe gufasha abamurongoye kugira nabo ashobora igihugu gishobora gutera imbere icya kabiri nuko amategeko ategereza kubahirizwa abarundi bategereza kumenya ko amategeko ari ikintu gikuru nta muntu n'umwe ari hejuru y'itegeko ryashyizweho hari abantu rero baca barengana amategeko ugasanga bagiye kugira ibindi icya gatatu nuko abarundi bumva mu ngendo yuko ubuzima ari politiki iyo n'ibintu duhitemo cyane abantu bose abona ko kazoza k'umuntu ari politiki ari nacyo gituma iyo hageze ibihe bya politiki iby'amatora by'ibiki usanga abarundi kenshi usanga imitima yashushe muri icyo gihe rero nuko leta abarongoye abarleta reka n'abarundi bose bateza kuraba icyo nakwita alternative ara politiki cyane cyane ibyerekeye ubutunzi reka n'ibindi bintu ibyo nabyo bagakereza kubiteza imbere kugira umurundi ntabone ko ejo yahora ari depite abonye uko ashobora kuza kuba nk'umwarimu acabona ko ikiyo kimukuye ko akabona yuko n'ahandi asubiye ariko agiye guteza imbere igihugu cyangwa wahora uri umurimyi ukabona ko ugiye mu kurima ukabona ko ugiye guteza imbere igihugu mu burimyi ni nacyo bituma bizotanga iyindi ntumbero hanyuma n'abanyepolitike nyine bamenye yuko iyo bari kubashyikiriza imigambi yabo atari kwemera ibiti ahubwo bemera imigambi izotuma abenegihugu bashobora kwiteza imbere bakarondera ubundi buzi ntibereka gusa muri politiki baremera ngo uzoba chef de zone uzoba depite uzoba iki ko barundi bose ntibashaka gukwika ibyo bintu bateza kubihindura abanyepolitike cyane cyane bibi bikorwa bari ku kivi nkaba nta nshima cyane no mu migambi numvise nyine icubahiro mukuru w'igihugu yatowe uko ubu ari kuja ku kivi n'umwindu ni ukuvuga ko abantu bateza gukora kandi niho bateza gutuma ibintu byose bitangura kujya mu buryo nuko ndabibona hanyuma ku bindi nabyo nuko abarundi twamenya ko Burundi butegerezwa kugira n'imigenderanire myiza n'abandi n'ibindi bihugu cyane cyane imigenderanire mu ntumbero yuko bubahana ntihagire uwuvuga ngo jewe kubera ndi gihugu kanaka ntegereza kugendera kuri iki gihugu kubera uko cyifashe bakagenda muri yabindi avuga ntusenya diplomasi igaragara donc bakumva ko biga bibangana iyo bari kwaravugana nacyo bituma mvuga nti ibyo byofata cyane kugira Uburundi bushobore gutera imbere kandi buronke n'amahoro arama
mu gusozera kiganiro bashinga ntahe ntitwokirangiza tutavuze cyane cyane ku byerekeye nka kamu mwotera abarundi muri rusange muri ibi bihe bigo igihugu kamu perezida Ntibantunganya baba abanyapolitiki baba abajejwe umutekano baba abajejwe inzego za leta n'abanyagihugu muri rusange
reka fatire mbere mbaye huyo umwe kaminuza aje kuvuga fatire kwija ku byavuzwe n'uyu yatowe ngo azotwara u Burundi muri imyaka ikurikira yari afise icibu yavuga ati twese turi hamwe byose birashoboka kandi numvise n'abandi babivuze igihambaye ni uko twese tuja hamwe igihe cyose twabizanye intego yo kwerekana koko ko turi hamwe kandi kuja hamwe sikuvuga yuko mwese ba muri mu nzego habanamba no kumva gusa yuko umwe wese yubahirijwe mu gihugu ciwe ivyo nivyo bihambaye niho rero ngira nti umuntu wese aha amenye ko dufite itunga rikomeye twahawe n'Imana igihugu cacu c'u Burundi nico dutegerezwa kw'abadushira imbere kora byose tubigize gutyo nta nkeka ibintu bizogenda neza
perezida ndayizeye namwe mu kanya gatoya cyane rwose kamwotera abarundi muri rusange nakae
muri igihe cy'icyunamo harakenewe yuko abarundi twese dufatana mu nda tukumviriza abayobozi bacu icyo batubwira kugira ngo tuzoshobore guherekeza umuvandimwe wacu yahora yoboye igihugu cyacu bwa kabiri kugira ngo inzego zitegekanijwe n'amategeko kugira ngo zizosubizweho bivuye mu matora zijeho neza. Ibyo rero birasaba yuko twese tujya hamwe tukaba turi tumwe mu Barunda, ari nacyo gituma dusaba inzego zizojaho mu bihe biri imbere yuko zikora ku buryo Abarundi twese tujya hamwe, ari abari mu Burundi ari n'abari hanze bagataha, kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe twubaka ubu Burundi. Ndibaza yuko Abarundi bari hanze barafite icyo bashobora kungura iki gihugu, kandi nk'uko mubizi igihugu gikomera gikomejwe n'abacu, kandi nta gihugu gikomera kidafise abanyagihugu bakwiriye. Murumva rero ahashaka kuvuga yuko kugira abantu batari bake mu gihugu ni icunga rikomeye, cyane cyane igihe bose tubashyize ku bikorwa tubashyize ku ari nacyo gituma na jewe nshyigikiye intumbero watowe kuyobora iki gihugu yamari paratubwira yuko Abarundi agomba kuzobashyira ku kivi, ego bazoje ku kivi ariko banasabikanye ibivuyeyo.
Inosambano namwe akamo mu kanya gatoya cyane rwose akamwotera Abarundi nakahe
akamuno batera nk'uko ikiganiro cyari cyatanguye nuko ubwa mbereho bo kwihangana mu ibyarabiki Burundi tugaherekeza umukuru w'igihugu cyacu twahora dukunda cyane tukamwerekana mu iteka ry'arangere, kandi tukazokurikiza irage ryiwe mu bikorwa byiza yahora akorera Uburundi. Hama kandi kamonteye Abarundi bose bari mu Burundi kandi bari hanze bose nuko ubwa mbereho umurundi wese ahari yo kwambara idarapo y'Uburundi akumva ko ari Umurundi, akumva ko neza ko ari Umurundi. Hanyuma inzego zarayizigiyeho Umurundi wese, ego rimwe na rimwe hari udashobora kuba yaragitoye kubera imbonini, mugakumva ko ari inzego ziserukira Abarundi bose atazitaje guserukira umugambwe warabashyize imbere, ariko nabo nyine bakamenya ko nabo bato bakamenya ko baje gutunganiza Abarundi bose. Abarundi rero twizere duhe ingufu izo nzego zarahizitoye kugira zirabe ko zishikana imbere mu bikorwa by'iterambere, eka no mu bumwe burama.
Dr Innocent Banu turagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika. Turashimiye namwe President Ndayizeye Domitien, ndabashimiye namwe President Sylvestre Ntibantunganya, mwakoze mwese.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatuwe.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa uwatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritwe buri munsi saa kumi.